Umuvugizi w'ishyamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR mu Rwanda yemeje ko abari mu nama yabaye kuri uyu wa kane kubegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu Rwanda bafunditse ko mu ndwi zibiri ico gikorwa kizotangura. Mu kiganiro cihariye n'Ijwi ry'Amerika, Elise Vireshalana amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi, u Rwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishyamwe mpuzamakungu HCR ribitaho, yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Elise Vireshalan abandanya amenyesha ko hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha kugushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'ukwezi. HCR rivuga ko impande zose zihaye indwi zibiri kugira ngo zitegure icyo gikorwa ribona ko kitoroshe. Hari hamaze iminsi hari urutonde rw'abarenga 600 biyandikishije basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka bava mu ikambi y'amahama irimo abarundi barenga 60,000. Kuri abo akanyamuneza ni kose.
Yewe iki cyanje ni umunezero ntangere kubera yuko ndifuza gutaha bikiye mu mategeko ntakiye mu kinywabi. Yewe bitaba ibintu byo kudinza bari natashe na kera. Yewe naranahize no kwiyandikisha kuri telefone n'umuryango wanjye. Turindiriye yuko ahubwo badushyira mu iraundi ya mbere ifite ke 27 ubone tugasubira mu gihugu cyacu. Nimba hari ikintu cya mbere kizonezerera munyamakuru nongeye guhonyoza ikirenge mu gihugu cyanjye.
Icyo bikoze, HCR ryamanitse itangazo mu ikambi ya Mahama rivuga ko umwe wese abwirizwa kuja gusaba guhunguka kugushaka kwiwe. Iryo tangazo rigira riti guhunguka biraba impunzi zishaka kandi zamaze gufata ingingo yo gutaha. Abakeneye gufashwa muri ubwo buryo bahamagare kuri telefone buri wese ku giti ciwe ekipe yashizweho i Mahama n'i Kigali. Twashizeho iyo nimero kugira ngo impunzi zitahe mu mutekano ntangere kandi mu buryo buteguwe neza. Yamara hari impunzi zibona intambamyi kuri uwo murongo wa telefone, ahubwo zigasaba ko boshyirwaho ibiro byakira bifuza gutahuka.
Jewe rero ikibazo mfite kubera tubatuzo kwiyandikisha kuri telefone, nashaka mu basa nayo batubariza nk'abantu bageze uburenganzira bw'abantu. Ati nk'umukecuru atazi kwandika adashoboye gutora izo nimero za ID ayandike muri mesaje adafite na telefone, akaba akeneye ibyo bintu. Murumva ko harimo intambamyi bitazoshobora gutuma bimushikira, nawe aronka uburenganzira bwiwiwe. Bari gushinga biro mu ikambi, ubukene akagenda kwiyandikisha bakamwandika atari nzo gukoresha telefoni. Nayo nyine ni intambamyi muri bimwe bizotuma abantu badashobora kwiyandikisha neza kuko bose siko bafite telefoni. Ubwacu dusaba yuko hojyaho ibiro ngaha mu ikambi, umuntu wese agateza kwiyandikisha kuko tuvuye nk'umuntu ikirage kitazi kuvuga cyo kwiyandikisha gute. Tako abandi ibiro hanyuma amabwiriza ya COVID bitwaza abaduhaye ubufukamunwa, twambaye ubufukamunwa twubahirize intera hagati y'umuntu n'uwundi.
Kuri abo HCR rivuga ko ahubwo ari uburyo bworoshe kuko uzobura telefone azokwegera abaserukira HCR aho bakorera hose. Nayo ku kibazo cyo kugurura ibiro byihariye icyo gikorwa, umuvugizi wa HCR avuga ko bizovana n'abakeneye gutahuka uko bangana. Nubwo hari abamaze gusaba gutahuka, hari n'abandi babona ko iyo ngingo itabaraba kuko bataratekanirwa mu mitima yabo.
Twene cibituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha. None ariko wumva dushobora gutahirwa, n'ubu mbona ko ziba ziracahari. None zigihari wumva two mutahira ko gute.
Na twebwe twahunze atari Burundi bwacu. Umugore yawe kanye, umugabo niwe aza gucura. Twebwe rero tutashe. Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza natwebwe.
Ubuserukire impunzi ziri Mahama Jean Bosco kwibishatse asaba ko ubutunzi bw'abatarahunguka bwo kingirwa mu Burundi.
Turabona abari ko barahunga uno munsi mu makambi ya transit, harebo benshi bari ko barakigwa, bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu, birimo n'ibindi bitandukanye, n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro.
Inama nk'iyo ihuza u Rwanda, u Burundi na HCR ku kibazo cy'impunzi ni rya mbere ibaye. HCR rivuga ko izari zimaze kuba zari zerekeye abahungiye muri Tanzania. U Burundi bwaheruka kwagiriza u Rwanda ko aribwo rwafashe mbiri izo mpunzi ruzibuza gutahuka. U Rwanda rwogo ruvyamirira kure rukavuga nyabona ko u Burundi aribwo bwanse kwakira abanyagihugu babwo. Ishami ryabo ni gitaho impunzi HCR kigerekana ko impunzi z'abarundi ubuzirenga gato 333 muri Tanzania niho hari benshi abarenga 164 mu Rwanda harabarenga 772 muri Kongo harabarenga 448 co kimena mu Buganda hari nkabo barenga 448 Pierre Claveniunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.